CNDD-FDD 64,99%, Uprona 1,03%, Sawadia Frodebou 0,52%, Naïmana Dieudonné 0,27%, Francis Rohero 0,22%, CNL 27,79%, Kira Burundi 0,55%.
Ani ku munsi wa mbere Pierre Claver Kazihise atwara umurugu jeje gutunganya amatora mu Burundi Seni ariko yemeza ko ibiharuro vy'imfate kibanza umurugu aramutswa watororokanije vyerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye bataziraneva ariwe yatahukanye intsinzi agakurikirwa na Gatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta CNL. Ivyo biharuro Kazihise amaze kubitangaza byarashize ku rugaga rwa internet Seni bihava bivanaho ku munsi wa gatatu. Pierre Claver Kazihise nubwo mu kiganiro namenyesha makuru kuri no wa kane yavuze ko amakenga yabibaza ko amatora yibwe atagaciro yoyaha yaremanze ko ibiharuro vyavanywe ku rugaga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse kutunenge byarimwo
muti ibiharuro byarakuye kuri internet ego cyane byarakuye sinzi ko mwari mwaravye neza bwo bijya biharuro byari bya iriko umukono kubiteza kujako uko nuko raba neze ibigiye kuri internet umurege hari habihuta kubishirako mugabo muri seni twemeje ikintu turashira ku mukono nukuvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura yuko bifise umukono uzoba yihusa gafata ibiri ko birategurwa gaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko ntizobera icyo turabishira ku mukono kubera ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari byo murumva rero byaravuye ko nibisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishyiraho.
Mu bakandida indwi bitoje umwe Rudende ariwe Dieudonné Nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarije ivyo biharuro biteye impari. Mu kiganiro namenyesha makuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo Seni yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyo izobisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma.
Kubituraba kwari kwitoza nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo Seni yashikirize nk'ibiharuro fata kibanza kiretse ivyo twabonye twicaye aho bari kwabishikiriza babisoma barengana kuvuga ati twigeze turonka urupapuro na rumwe rwerekana rwa Seni tubwira ngo ngibi ibiharuro fata kibanza twashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza ico rero turanavuga yuko kitabaye ciza twari twifuza yuko Seni itwihera impapuro ziriko ibiharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako
uko biri kose. Agatongwasa ajarituye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ivyemezo sindamusiga kw'amatora yibwe
même en aveugle reverrait les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impomye yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye kuko ivyegeranyo bitari bike d'office byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituze imbere nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
se de saisir la cour constitutionnelle.
Ku ruhande rw'abahinga mu by'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi. Umwigisha Denis Bashimiye ubusa yabisiguriye Radio Isanganiro ikorera mu Burundi.
Kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi Seni kuburyo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publié ivyo rero birateye amakenga cyane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontrola neza ninde vyashitse ku rubuga ngurukana bumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontroye ngo avyihweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abo mu murwi Seni ngo aduhe umuco kuri iki kibazo turabakena. Iyo tuja kubatora twabaza icyo ibi bivuze ku birego Agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro. Twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ivyo bavanye ku rubuga rwabo rwa internet. Bishuye ego twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana ico ibishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ivyavuyemwo. Hagataho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyene amaze kwitwara, hari n'abandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa 20 ku kwezi. Umukandida yigenga Dieudonné Nahimana uno munsi yabwitangaza makuru ko ari nkaho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vyitora, aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye, gutyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri. Bitegekanije ko sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza.